nzio indundi culture amakuru mu kirundi.
Turi ku mugoroba wo kuwa mbere ni tariki ya 22 ukwezi kw'2024 ndabahe mwiriwe nshuti bagenzi mana mwumviza ibiganiro byacu mu mwanya w'amakuru mu Kirundi agize n'izingi nkuru nkuru zikurikira. Bamwe mu bacukura ubutare muri komine Butihinda mu ntara ya Muyinga bavuga ko imyuka iva mu gucukura ubutare iriko irabagira ko ingaruka mbi, ari naho rero basaba ababijeje gukingira abimba ubwo butare. Haribonekeza ubukene bw'imbuto z'imboga muri komine Vumbi ntara ya Kirundo. Abarimyi bakemeza ko naho ziba zibonetse ziba zizinze, ariko muraza kumva abajeje intwaro icyo kigo kirakogwa kugira ngo izo mbuto ziboneke. Mu nkuru ijyanye n'inkino uruganda rwa Radio Ndundi Kitero washikize iminsi yose ya mbere, uyu munsi tubayagira ku rukino rwa beach soccer uwo mu rurimi rw'icyongereza ingene rukinwa ku kibuga kiri mu musenyi. Bafite n'ayandi na makuru ahagara mu bw'ibyuma na matu yabo na Yesu Dieudonne Niyonzigamije ndayabashikirize mu kanya n'inkuru imwe mukwayo.
Radio Ndundi Kitero
nasubiye kuba hamwiriwe mwemeje kuvyumva ko bamwe mu bacukura ubutare muri komine Butinda mu ntara ya Muyinga bavuga ko imyuka iva mu gucukura ubutare iriko irabagira ko ingaruka mbi mu ntwaro ku rwego rwo hasi. Baremeza ko hari abariko barahasiga ubuzima, bagasaba bijejwe gukingira abo babucukura. Ni nkuru ya mugenzi wacu Kristalize Harerimana.
Nubwo bacukura ubwo butare mu birombwe byo muri komine Butihinda bemeza ko ivyo gukoresha imyuka mu birombwe mu gucukura ubwo butare byagabanutse, bavuga ko hari aho bigikoreshwa.
Birombwe bikoresha ubumara usanga bitagwiriye cyane, nta bantu baherutse gupfa kubera ibyubwa bimara ahubwo ambere byabahitanye.
Mu ntwaro ku rwego rwo hasi bemeza ko hari abamaze kuhasiga ubuzima kubera iyo myuka.
Cukurwa yo gutereta kurikije amategeko hari aho mbereye, kuko turabura abagabo benshi mbere wanashaka n'ibibondo aho usanga nk'umugabo nka jewe cyangwa n'uwundi n'uburi munsi y'iwanje arwaye ibintu by'imyotsi bita mukabarasa sirikote akoreye gutya ihari mu ijuri hariya akaguru yayamuriye ibyo bintu biramatwaye kuko atibaye ngombwa leta yongayonde masike kuvuga ibyo byose biva mwayo mabuye cyangwa n'ibyo byuma catugira ko bingaruka.
Naho biri uko abo bacukura ubutare bemeza ko kwimba ubutare bibatunze
baronka karusho kubera yo dukize tukaronka izo none natwe tukaradomba neza tugashima.
Nubwo bibatunze mu ntwaro babona ko kugira ingorane z'amagara yabo bucukura zitoregwa inyishu bokingigwa. Muri komine Butihinda aho bakorera amashirahamwe 20 acukura ubutare twarondeye ubushikiranganji mu vy'ubujeje harimo ubutare n'agataka ngo twumve ico bategekanya kugira bakingire abo bacukura ubutare. Batwishuye ko bafatiriwe n'ayandi mabanga, tuzobandanya tubarondera.
Kristalize Harerimana urakene ko hafi yaho mu Kirundo haribonekeza ubukene bw'imbuto z'imboga muri komine Vumbi iyo ntara nyene. Abarimyi bemeza ko naho zibonetse ziboneka zizinze, ivyo abo barimyi bakemeza ko bibavuna na cane cane kuba bafise amikoro make. Bagasaba rero gushigikirwa uburongozi bw'iyo ntara, burasaba abo barimyi kuja mu mashira hamwe hanyuma bukizeza ko buguma budodora ahana hariya kugira ngo imbuto n'izindi ziboneke. Jean de Dieu Nahimana
twisegura gutera imboga imboga z'amashu zo bitwarengarenga twatera n'itomati.
Abo ni babo barimyi bo muri komine Vumbi y'intara ya Bukirundo bemeza ko muri kino gihe babandanya bitegurira irima ry'imboga n'ibindi bitegwa. Yamara abo barimyi basanga imbuto buri kuri mu bwoko bw'ibitegwa buzinze ahambere bagatanga n'utororero.
Zirazinze kuko nkipakiye imboga z'amashu ubigura 30,000 n'ibindi. Urumva rero nka twe bantu bato bato utoroye nk'agahene ngo ukagurishe 30,000 birakugora kubironka ugiye kurimira umuntu.
Nubwo biri uko abo barimyi bo muri komine Vumbi nk'abasanzwe bari mu mashirahamwe ngo hari abajeje intwaro bagerageza kubafasha mu kubarosa izo mbuto.
Tuza nyine turasaba nk'abatware bakaduserukira yego hari aho bahora baturungishira imbuto mu mashirahamwe.
Aho barimye bagasaba ko baboneka amashirahamwe yokwa baba hafi mu kubarosa imbuto.
Twashima kabisa yemwe turasa nk'agashirahamwe kazidufashishe oya twashima.
Uburongozi bw'intara ya Kirundo busaba Nyakirundo gukorera mu mashirahamwe hanyuma bukavuga ko bubandanya budodora ahana hariya kugira ngo abarimyi babandanye bakora borohewe nk'uko byemezwa na Eric Nduwayezu umunyabanga mwishikira ubura kwa bura matari w'intara ya Kirundo
jado je nawe urakenuye uvenga mu ntara kintu twerekeze mu ntara ya Bubanza aho mwimbo w'ikigazi muri zone Muzinda muri komine Rugaza muri yo ntara nyene umwimbo usano wagabanutse bikaba byemezwa na mu badandaza w'amavuta w'amamesa aho banegura kandi ko nibiciro vya amavuta bica biduga ariko abido kamari tiratanu kagugwa ibihumbi 35 mafaranga ya marundi kare mu gihe c'imvura kagugwa hagati y'amafaranga ya marundi 2021 2025 abayagurisha biragahimbura n'amasabuni bemeza ko mu gihe bataronka ivyo bayakoramwo mu gihe c'imvura aho babironka abanyamuzinda bagasaba babishoboye ko barosa imita yisununuye kugira ngo bashobore kuja kurangura imise ihingurwamwo ayo masabuni mu yindi mihingo aho ku muzinda avuye mugenzi wacu kereri ya kankundiye
amavuta yazimbushye ni mpaka bitatu agera kuri bitatu na hata
abo basanzwe bagurisha amavuta y'amamesa bavuga ko mu gihe cici umwimbo w'ibigazi utaba mwinshi ibituma n'igiciro cy'ayo mavuta gihinduka kikaduga
mu gihe cici nta mamesa bahawe amamesa baraka mu gihe cimvu igihe cyose cici amamesa bazinze 21 25 23 24 ugora ubutugurisha 3 n'amajana 5 kavuta
bakavuga kandi ko uwo mwimbo muke w'ibigazi tuma n'uwimise weze ukaba muke naone n'igiciro cy'iyo mise kikaduga
ubu nta bihari kera amavuta yakaye nabijya ntabyo yabizimbye ubiro sita bise yabizimbye hatawa bakagurisha 4,405 bitanu gutyo gihe cy'imvura ni bitatu 2,725
abadandaza b'amasabuni akomoka muri iyo mise nabo banegura ko ibyo bibatera uruhombo
urumva ibigazi birasha mugabisha bikaba bikapfutonze hamwe mugatwara nyine ibi sabona mugazi ashobora gushatse kena kubera ibigazi bitihuta kusha neza shatira nkanye ntuba cyo cyungo
musi aboneka mu gihe cy'imvura mugambi cy'ibi ubu ukubera ari mu cyinye na dukora ukwebuke turahomba nyene ariko nyene baratanguje kandi urumva tegereza gupambana kugira ngo urabe ko n'abantu bakora bukebuke
bamwe muri bo bakabona ko byari bikwiye ko boronse imitahe isununuye
kumushoko kwa imitahe mwotwongerereza kugira byoro ucuwegura byinshi ukazuragenda no mu ntara zitandukanye
mu gihe cici abo bahingura amasabuni bakanayadandaza bemeza ko bashobora gukora ikarato 8 z'isabuni nayo mu gihe cy'imvura hashobora kuboneka hagati y'ikarato 20 na 50 z'amasabuni
Radio Indundi Culture
Hadi ndundi kwitira makuru yacu arabananya ku isaha 12 n'iminota 23 imigwi 2 niyo gushika ubu iri kiri yandikisha mu ishira hamwe y'urukino rw'umupira w'amaguru mu Burundi na Afrika FFB na CAF ngo izokininganwa rikuru ry'umupira w'amaguru mu Burundi mu mwaka w'inkino w'2024-2025 mu gihe mu kiringo cy'ukwezi cahawe iyo migwi hasigaye iminsi 3 gusa ubujejwe ivyo kuraba ibisabwa iyo migwi ko bikwiye mu ishira mu y'urukino rw'umupira w'amaguru mu Burundi FFB asaba warongoye imigwi kwihutira kurondera ibisabwa kugira ngo biyandikishe kingo kitararenga jotamira tuzi
mu vyasabwa iyo migwi izokina ihiganwa ariko ryo umupira w'amaguru uno mwaka bigabuye mu micine hari ibijanye no gutunganya ivy'inkino mu mugwi harimwo nko umugwi wose ubwirizwa kuba ufise abana uri kurigisha umupira w'amaguru hamwe no kuba ufise umugwi w'abana bafise imyaka 15-20 hariho kandi bijanye n'inyubakwa aho havugwa ko umugwi ubwirizwa kuba ufise ikibuga wakirira ko inkino nico kwimenyereza canke icu sembereye hariho kandi ivyo burongozi aho umugwi ubwirizwa kugira ujeje ivyo kumenyesha makuru abamenyereza bakwije ibisabwa ku rwego mpuzamakungu rwa CAF hari kandi nibijanye n'amategeko aho umugwi wose ubwirizwa kugengwa n'amategeko yawo kandi ufise ni konti muri ba kuva ku igenezo rya 2025 ruheshe uno mwaka imigwi yose izokina uno mwaka yasabwe kwiyandikisha yerekana ko ikwije ivyo n'ibindi bisabwa mu gihe hasigaye iminsi 8 ngo ikiringo catanzo kirangire imigwi ibiri niyo iri kiriyandikisha nk'uko ujeje gusuzuma imigwi n'ibibuga mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB Etienne Manirakiza abivuga
nta migwi myinshi kiretse imigwi ibiri novuga maze kubona imaze gutangura gushiramo amadosiye yabo kushira abantu bavuga ibiri muri dossier ari wo mugwa vitaramo no mugwa academy deira kushika ubu muri systeme ya Klopp niyo migwi gende ko nabone kirabikora
kubgiwe abarongoye imigwi bakuye gusiganwa n'umwanya kugira ngo ibisabwa biboneke
ico nsaba abarongoze muko aba hafi ni officier chargé de la plateforme de la CAF Klopp bakabaza aho babigejeje kuko ni ibintu banashaka bisaba uburyo usanga ategezwe kujya gusinyisha anahari ya bisaba ama déplacement bisaba iki rero abarongozi nyaza uko ubo baba hafi mukubaha mukuborohereza uko ngine bakora icyo gikogwa kugira ngo uwo mugushobore kuronka ubwo burenganzira bwo gukina higanwa rya Primus League Burundi.
Etienne Manirakiza avuga ko imigwi hitazo kwiyandikisha ibyayo bizokwigwa n'uburongozi bwa FFB.
Niwaza ko aho oye hariho nuvuga ugwego gwo hejuru no kuvuga kuri la federation ni go ruzo kwiga kubijyana n'iyo migwi committee executive si ifutwa si manuka sinibaza ko kumanuka mu cyacu ariko hari indi migwi yaho sinzi byo gufutwa canke ariko nibaza ko ngaho oye hariho ingingo zo civa hejuru kuba kuri committee executive yishyiramo y'umupira w'amaguru mu Burundi FFB niyo icifata ingingo kubijyanye niyo migwi takwije ibisabwa
kwiyandikisha bibera ku buhinga ngurukana bumenyi ku rubuga bita Klopp rw'ishyiramo y'umupira w'amaguru muri Afrika CAF kwiyandikisha ukwije ibisabwa bikaba bidafata n'iminota 30 nkuko Etienne Manirakiza bivuga ihiganwa rikuru ry'umupira w'amaguru mu Burundi rikaba rigizwe n'imigwi 20
bamwe mu banyagihugu baba ku mutumba waramba zone ramba komine kabizi intara ya Bujumbura bashima ko narashizwe ivyuma bitwara umuyaga nkuba muri ico gice araheze amezi arenga 2 abanyagihugu bakavuga ko umuyaga nkuba ni washikanwaho uzotanga karusho kanini mu bikogwa byo kwiteza imbere abanyagihugu bayaze na hadu ndundi kritiri ariko bavuga ko kwivyo vyuma byoshigwa ko insinga ndetse n'umuyaga nkuba ukaboneka inkuru ya mugenzi wacu rivye kwizera kumwumva mwijwi rya Egide nahayo
turi ku mutumba ramba ahashinzwe ivyuma bitwara umuyaga nkuba gushika ubu nta nsinga zirabishigwa ko abahari ariko barashima kubona ivyo vyuma byarahashinzwe kuko kuri bo ari kimenyetso cyuko umuyaga nkuba ugiye kubashikira
byaratunezereye cyane kuba baramaze kuzana kitwereka ko buca turonka amatara kuko niterambere ku mutumbi wacu
dufishe umunezero ntangere kuko iyo haboneshe umuyaga nkuba wari terambere rusangi
abanyagihugu berekana ko ingorane bahora bagira zivuye ku bikogwa bisaba umuyaga nkuba bagiye kuziruhuka
yatugora cyane bitagira uko bingana nk'umuntu agombye nk'imashini nkuru ubududu byashaka ko tujya kurondera hari umuyaga nkuba ibintu bijyanye na Afrika twagenda kurondera yayo mafrika ari hari umuyaga nkuba
nko ku ishuri niga ko twiga ivyigwa bimwe byasabwa ko hakoramo umuyaga nkuba nshanga ivyuma dukoresha mu ishuri bimwe bisaba kumva ku muyaga nkuba ariko bitakunda kubwiyomva
nabo bavuga ko ku bivyo vyuma bishinzwe hacigiye kitari gito abanyiramba babona ko ico gikogwa co kuzana umuyaga nkuba conyaruka kugira nabo bawukoreshe
turabona ko vyatevye mugabe ishize reho turakibona ku ico gikogwa boraba bakagira ingufu n'ingoko kugira batuzanire ntibibe ibikanganyo ni kuko ari gusanga bo baba bazanye byo gushinga ivyo bipoto ugasanga insinga ziratevye
tubadije umukuru wa zone ramba jo akiko kirakogwa kugira umuyaga nkuba uboneke Raymond Sengiyumva araremesha barongoye ko igikogwa co gushira ku inga chatanguriye ku mutumba wa Kabezi uyo mutwara amenyesha ko vuba umega nkubugiye kuboneka naho nyene atakira ngo nyezi natanga imitumba imaze gushinga ku izima bitwara mu mega nkuba niramba mena kiremba Kabezi yose iri muri komine Kabezi intare ya Bujumbura amakuru dukura mu banyagihugu bo muri ico gice yemeza ko ivyo vyuma haheze kiringo cy'amezi arenga 2 bishinzwe
Egide nahaye ikigo ca leta kijeje gukwirikirana ibikorwa by'amashirahamwe y'ubwishingizi ARCA kivuga ko imyidogo iba mu mashirahamwe y'ubwishingizi sikirizwa n'abanywanyi bayo mashirahamwe ico kigo kiyazi mu nyamabanga mukuru w'ico kigo amenyesha ko kugira ngo iyo myidogo ihere ariko hokogwa ibikorwa by'akanovera Joseph Butora ariko yemeza ko ibice mu bijyanye n'ibikorwa by'ubwishingizi ziyongeye hafi ibice 20 kwijana ku mwaka tumukurikire
ubu turashobora gushika hafi 20 kwijana ngene bigira duga ku mwaka ku mwaka isigura yuko hariho abantu benshi ubateganiza kumwe kari batateganiza cyangwa ari abantu bateganiza byinshi kari bateganiza bike ubirageje kugeranya ukaraba kuva mu 2021 ugasubira inyuma nuko mu 2021 mukatera uduka urabona ko ari ubudasa iyo rero hari abantu bashashe bifuza kuzakora mu gisata uvuga ko by'ukuri ico gisata abantu babona yuko kibafitiye akamaro imyidogo irahari turayiza ubutumwa nuko ikicivuga nyamukuru gishimike ku kanovera kaba kanovera kaje kudufasha kugabanya iyo myidogo hari imyidogo y'abantu bavuga ati baratiba kuturiha baranyivye kandi imyidogo iri kumpande zose iri kumpande y'abateganiriza n'abateganizwa hari imyidogo y'abantu bavuga bati ibi sinabimenye natwe twidoga tugira tuti igihagararo cyangwa uruhara rw'isata tuguteganiza mu ishusho y'ubutumbi igihugu cyo gihagame kiracyo twifuza natwe turidoga ibyo byose rero biciye mu kanovera ico twa twita digitalize mu France aico dushimikira ko muri ndwe turatongera gatatu twibaza ko bizodufasha gutora inyisho gucyo iyo myidogo igendera gabanuka bukebuke
Radio Indoni Culture, Chronique Sport.
Elle est bonne accélération. Oh, pas de pénalty ici.
Unguru ijanye n'inkino twama tubashikiriza imisi yose ya mbere uyu munsi tubaganirira ku rukino bita beach soccer mu rurimi rw'icyongereza ingene rukinwa ku kibuga kirimo umusenyi umukuru uwo mugwi n'iryo shirahamwe ry'ugo rukino aragagaruka kuri imwe mu ngorane zari zihanze bamwe mu barukina ariko zatorewe umuti Alexis Harimeshi ariko abona ko amashirahamwe atandukanye yoshigikira ugo rukino rwa beach soccer inkuru inkino twa twateguye na mugenzi wacu Olivier Kwizera
urukino bita beach soka ni rumwe mu nkino zikinwa hano mu gihugu kandi rukinwa nkuko bakina umupira w'amaguru ugo rukino rukinirwa mu kibuga kirimo umusenyi rusaba ingufu nkuko byemezwa n'umukuru w'umugwi mwishira mu gihugu rukino Alexis Harimeshi avuga ko beach soka itandukanye n'urukino rw'umupira w'amaguru bita football classic
aho bitandukaniye n'umwanya bakina bakina iminota 36 ni karata zitatu imwe itwara iminota 12 indi 12 aba 36 abakinyi mu kibuga barabakinyi batanu abakinyi bane bakina imbere n'umunyezamo ariko ku rupapuro rw'urukino haba hariko abakinyi 12 ni ukuvuga bagenda bakabukanya n'ikibuga cya beach soka ni gito n'amakosha samwe hari hivyo bahana muri football classic badahana muri football ya beach soccer
iyo ndongozi mwishiye hamwe rya beach soccer isigura ko mu gihugu hari amahiganwa atunganye hari menshi ariko agaruka ku mahiganwa mpuzamakungu mu rw'inserukira gihugu maze kujamwo mugabo utarashika kure
turakina championnat tugakina amatournoi atandukanye tugasohoka hanze y'igihugu mu nkino mpuzamakungu ubwo gutwara igikombe haba muri Afrika canke isi yose none turarushika ko ariko ndizera neza yuko uko bigenda buhoro buhoro tuzotinda dushika kuri izo ndoto
n'ishyirahamwe ry'ugo rukino hari ibyo rimaze gutunganya mu gihugu Alexis Harimeshi amenyesha ikibanza cyo gukiniramwo kere mu kajagacatewe n'amazi ubu ariko baronse ikindi kere mu kigo cya kere inkino zitandukanye bita Centre Olympique Afrique
ibibuga byari bitugoye kubera aho twakinira dernièrement amazi yaratwaye ikibuga muri Big One Way yari mu Kajaga bisaba rero uko turondera espace aha muri Olympa Africa aho uyu munsi mubona turi kandi ikibuga seno yaramaze kuduha iyi espace ni espace igiye kubakwa gutunganywa neza kizoba ikibuga mpuzamakungu uko giriko kirategekanywa kuko nicyo kibuga tuzaba dufise mu gihugu tuzaza kwakira ko inkino mpuzamakungu
hari menshi asaba amashirahamwe atandukanye gushyigikira urwo rukino ku neza y'inkino mu gihugu
amashirahamwe ni kuyasaba baze badufashe badufate mu mugongo dukore byiza dufashe igihugu abana b'igihugu igihugu nacyo ntangoranisha abacabikoze turashizeye
urukino beach soccer rwazananye ku mugabane wa Amerika na Buraya mu nyuma rushika ku mugabane wa Afrika rwashitse mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka wa 2015 nayo ishyirahamwe ry'ugo rukino mu Burundi ryemerewe mu mwaka wa 2019
Olivier Kwizera nkumenyeshe ko ku kibuga cya Olympa Afrika kiri mu mwanuko bw'isagara cya Bujumbura muri zone Kanyosha umugwi nserukira gihugu u Burundi mu rugo rukino rwa beach soccer wagiye gutsindwa n'uwa Malawi ibitsindo 6-7 mu nkino zo gukurakura namwo harondegwa imigwi izo kwitabira igikombe cha Afrika cy'imigwi inserukira bihugu kizobera muri Egiputa urukino rwo gusubiriza rukazobera muri Malawi hagati y'amagenekerezo ya 2026 na 2028 muri uku kwezi none kuri no nkuru turangije ko makuru yacu nkingurukire mwese mwari ko murayumviriza nkingurukire Matiyo habona Yesu yari mwabwi ivyuma cyo done niyanzigamiye nabashikirije ndabifuze kwana yamugira umugoro wa mwiza mwese murakoze